iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongenda bahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane ninahazwe.
Hamwe mbere twakigwa tukatagugira umutekano w'amazi kugira ngo dukoreshe abantu ari ntambara rw'urwanda. None nk'umukenyezi yiro nk'amazi umugabo yoga na guteka ntane na yaronse. Ari nshuti tuma n'imibano mu bidufise ku mutumba nka je ndumukuru umutumba. Imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isoko.
Uyu numushinga ntahe gasereka Oscar umukuru umutumba Shari ya mbere uri muri commune Bubanza y'intara ya Bubanza nyene avuga kwikena rya amazi riko yatera umubano mubi hagati y'ababanyi cyo kimwe nabubakanye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru mbanze ndabwire muri make kwishamwe mpuza makungu ONU imenyesha ko rifatiye kubwicanyi bwa mu gihugu cha Centrafrica ribona imenyetso vyerekana ko ashobora kuba ihonya bwoko. Ivyo ni vyashikirijwe na Stefan O'Brien icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU hajeje vyimfashanyo mu nama ya ONU ijeje umutekano kuri no wa kabiri. Ivyo Stefan O'Brien abishikirije inyuma y'urugendo yahoramwo muri ico gihugu gifise abanyagihugu badashika imiliyoni zitanu yamoneyeho kandi akajyo kugusaba iyongerezwa ry'abasirikari n'abapolisi mu nteko za MINUSCA zisanzwe ziri muri Centrafrica. Umushikiranganje wa Misiri w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje kuri no wa kabiri ko hafashwe abantu 12 barimo abaganga bari mu mugwi w'abantu karuhariwe mu kugurisha ibihimba by'abantu ako kagwi karuhariwe muri urwo rudandazwa kagiraniye amasezerano n'abanyamisiri kugira ngo ibihimba byabo babihe abanyamahanga ku mafaranga atari make nk'uko uwo mushikiranganje abivuga. Bamwe bafashwe bariko babaga umugabo kugira bamukuremwo amasigo hamwe n'igice cy'igitigu mu bitaro vy'abikorera utwabo mu manuko bwa Misiri. Aba bafashwe baje biyongera ku bandi 25 bafashwe mu mpera z'umwaka wa 2016 muri urwo rudandazwa nyene barimwo abigisha muri za kaminuza abakozi mu vy'amagara y'abantu hamwe na bene ibitaro. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nari ndabiciye ku masonga mukanya kuronka amazi muri commune ya Bubanza intara ya Bubanza nyene bisa nko kuronka umuzi wibuye. Abanyagihugu bavuga nyine Ijwi rya Amerika co kime na zimwe mu ndongozi z'imitumbi mwimwe bemeje kwico kibazo kiza catanguye no gutera umubano mubi. Ivyinshi kuri no nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye ngaho ibubanza.
Aha ni kwibombo rya Rusengo cyo ku mutumba giko muri komine Bubanza. Ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari nacyo gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo. Uyu avuga ko hari gihe asiga atondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukogwa mu kurindira ko ashikigwa.
Urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi n'ibiduka yihebera ino ukabanza kuduga hama uwashitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikiwe kandi ushitse ngaha ibido yawe yatarashikiwe nihamuhita utera induru ngo ibido yanje yari ngaha ugahita ugwana.
Abadashoboye gushikira aya mazi ya Rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'ugo rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba harabandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana ariko kandi harabavuga yuko gushikira ururuzi aramahigwe imugihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi uyu numwe muri bo duhuye aje kuvoma ujuvuye he
cyempo yari ya hakurya mwanya ko
bagenda umwanya unganike
uragenda nk'inusu y'isaha kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma ino turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha ya ubuze umwanya wo kuza kuvoma aya yo mwibomba mbwa aya mazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya mazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa mwugo ruzi rutemba kandi tukongera tukarukoresha kandi nepfo nyene hariho abantu bayavoma bakayanywa
ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo umukuru mutumba wa shari ya mbere Gasereka Oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko baje gucungera umutekano w'abavoma
hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twakirwa tukatagira umutekano w'amazi kugira ngo dupfunishe abantu ari intambara ari kurwana ngabo ntitukiro nk'amazi twoka none nk'umukenyezi yo nk'amazi umugabo yoga na guteka nta yaronse ari nshi gutuma n'imibano mu bidufise ku mutumba nkaje umukuru mutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoga umva umukezi wa umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntaho amazi yo koga naho urumva kwingwa neza cyo ziba kare bituma musambura
kukaba nkako umukenyezi duhuriye kwivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi
uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugasha mugwana abafisi ingufu baravoma abadafisi ingufu nabo bagacha bahitamwe kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo baca bataha abandi bagahita nayo ayo maba akabariyo badugana
aya mazi agwanigwa bavuga ko hari gihe azamwe umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ivyo biruko mugihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo ca komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
tugatanga iryo jana hari gihe usanga hari abantu benshi bikanka yukuvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi nkabona rero tuko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi cyo kidaho cihindira mu ibombo hari gihe mbere gere ryari naragize ikibazo hariho mu mama yari yayavomye acasangamo igikere mu kabido ari gukungene cyagiyemo turayiburumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose
kandi mukazi gukenda imvura itasuye nk'umuntu avomye usanga hari mutuye gato duto hajya rero umuntu rero atunyoye atatetse bebe ngati ngo matunwa amazi nduteka uva nk'uko nyene
ikubera iki mutateka
ireka none ireka abantu bese batazi ibintu by'isuko emwe ni inkwi nyene uko ntanku zihara no bitu byose byaragiye kino kasigaye ngani bigazi gusa nubugaragwa ngatamika tuzitona ngahi hari none bose ibyo ubona
ibintu birunyuka igihe cy'imvura kukuruzi kidahwe kuzura n'iryo bombo rikanigwa abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryo kwimugwa ariko bitarakunda niyo saba Frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine Bubanza avuga ko n'ibikorwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe
navuga buri myaka ibiri bisaba ko twisane batwanze kwagira bidaje mu byo twize nko vyemeze
mugabo ntavyo muhara mu
oya ntavyo dukora tugira kubera leta rwa ku bintu byashu parangana kobe rero tutagize ya bidaje ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyo kayo kane busha buboneka
ubu rero haize imyaka ingahe mutabikora
haize imyaka 3
amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine Bubanza nuko igice cy'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze Diane Ndonse unaho rero duce tunyarukira gatonya mu ntara ya Karusi hagaruka go muri iyo ntara gwijukiye cane gose byo kwipimisha no kwikingira umugera wa sida ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana korera ahi Karusi Fidel mwiriwe gute Karusi
Firiwe maro Diane
ubwo gwaruka gwijukiye kuza ruripimisha no kwikingira umugera wa sida ahanini rugizwe n'ugwaruka go mu muco wa
ahanini ugwaruka n'ugwaruka ruri mu mashuri yisumbuye namwe matoyi ayo bita mashuri shingiro ariko kandi harimo n'ugwaruka rukiri ruto ariko bumaze kubaka izabo aho rero bakavuga yuko ari nyuma kwa rwaruka rundi vuga namugira buri kintu runani ugenda na kugwaruka rwenda namugira wa sida ruriko rurabahimiriza rubashingira intahe ubyo bwabayeho kifutsa rero yuko ugwaruka go barutarandura go kuma ari rutsimba
hari impamvu go gwaruka rumaze kwandura ngo bagwatanguje iryo sekeza canke iryo himiriza kugira ngo bashobore kuza barafasha urundi gwaruka rundi rutahuye n'ivyo vyago
urugo rwaruka benshi twavuganye bavuga yuko bahaguruka icyo kibazo kubera ko bigaragara mu rwaruka ndetse biharuro biva mu mavuriro atandukanye birerekana yuko urwaruka rutinya kuja kwipimisha urwo rwaruka rero rukavuga ati mu gihe rwaruka rugenzi ko hacu rutamenye ko rugenda n'umugera wa sida ntishobora no kumenya aho ngo umenye igene kwitwara urutarandura nago rumenya ko rutegerezwa kuzitira rutaronegwa
ubutumwa abo batarandura barabutahura bakabwakira gute
abenshi muri urwo rwaruka aho twabasanze ni ku mirongo bari batonze ari mirongo miremire baje kugira ngo bamenye ko amagara yabo yifashe bavuze yuko bagijutse ko baterekunya ko bagwaye cyangwa bakomeye muri bakamenya ingene bifata baba bagwaye cyane batagwaye ariko ibyo twabonye niko benshi mu buryo bwo kwikingira bimwe bimwe byo gukoresha agafukamunwa nko gwaruka kubigime bavuga yuko ibyo byo gukoresha agafuko atavyo bari bazi bamwe bakavuga babona ahubwo bari bazi bw'abakenyezi ariko nabwo nyine bakemeza ko badakunda kugukoresha
Fidele muri rusange umuntu yovuga yuko ibitigiri vyifashe gute ivyugwaruka ngaho rugenda n'umugera wa sida muri Karusi
ibitigiri vyo twashoboye kuronka ivyo mu gihugu cyose umugambi ujeje kwanya ikiza sida mushikirangandi ujeje magara y'abantu kwanya ico kiza sida batubariye yuko ibitigiri bigaragara cyane ari hagati y'abana bari hagati y'imyaka 10 na 34 bumva ko ari imyaka y'ugwaruka nyene abenshi muri abo bagenda no mugera ni muri abo hanyuma bice birenga 90% ivyo bihabwo vyerekana yuko abanduye bose vyaturutse mu gushurashura
akenshi ivyo vyari bikunze kuvuga mu ntara zitandukanye harimo nka za Kayanza Gitega aho usanga harimo amashure y'abiga barara benshi kuko iyo ntara ya Karusi nta n'amashure menshi y'abiga barara ngaho ahari hari ico bakubwiye kuvyerekeye naho ivyo abana babigeme basama inda batifuje ko vyavyifashe kuko izo ntara zindi mvuze hoho biri hejuru ibitegetswe
ise abana babigeme cyane cyane muri rusange baboneka iyo ibuvugwa mukuru w'intara bakavuga rero ko ari nk'ahandi hose ahantu ku migwa mikuru usanga hari ibintu bimeze nk'ibisagara ariho abana bahava bagashuhira iminsi ugasanga benshi batwaye imbanyi batifuza bakira abanyeshuri
urakoze cyane gose Fidele d'Antoine Sabimana ngahe Karusi urabandanya uca irya nino iyo nkuru maze uheze utwumvise amajwi amwe amwe y'ugo rwaruka mwashoboye kuyaga Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Imbere yuko duca dutangura amakuru yo mu makambi ubu naho tubanze tubabwire iby'akaranga gatonya mu Burundi aho bamwe mu bana b'abarundi bavukiye mu bihugu byo hanze byabonetse ko ataruri imigwi ikirundi bazi mu gihe rero abajejwe iby'indimi basigura ko ibi bishobora kugira ingaruka ku bana aho baca basa nk'uko atamico bagifise abavyeyi bo bavuganye n'Ijwi rya Amerika bafise ubwo rwaruka hanze babona ko atari ngombwa kubigisha ugo rurimi kuko ngo hanini atanico rubamariye Afrika umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yavuganye n'izo mpande zose twumvirize inkuru ya duteguriye
amakuru amahoro imeza ego oya umuceri ibiharage
Ayona namwe majambo make rwose y'ikirundi umwigeme Colombe Sacré w'imyaka 14 yavukiye mu Bigazi uwo mwigeme avuka ku bavyeyi b'abarundi bompi akaba ari kumwe nabo mu bihe by'akaruhuko ku mugwa mukuru Bujumbura Didase baranderetse se wa Colombe asigura ko ari n'umutambukanyi wiwe baretse kwigisha ikirundi umwana wabo kuko basanze ko bari nko kumurengera karimbi
ikirundi sukuba yuko tutagombye kukimwigisha twari twaranagerageje ariko twasanze umengo ni gukumuhohotera ugomba kumwigisha ku nguvu ibintu tona bitari ko biraza vyizanye kandi byo rero bikaba byatumwe nuko umwana usanga uvyiheje nta mwanya tubana munini cyane umwana usanga abakwishure aba nabandi bavuga urimo rw'igifaransa ikirundi ugasanga nico twogerageje kumwigisha muhira ni cyangwa ibyo cyagiye nakikamigwa n'icyagifaransa birirwamo urabona umwana ava muhira nka saa 12 mu gitondo saa 12 n'igice agenda gufata ibisi zibiri zimushikana ku ishure ashitseyo ntarundi rurimo avuga ta igifaransa azosubira kuva ku ishure dufate nk'isaa 10 azoshika muhira saa 11 agashikira gukora ibintu byerekeye amadovoir umwanya mumarana imbere yo kwaje kuryama usanga ari muto cyane
Kubera umwanya muto abana batari bake bavukira mu bihugu byo hanze canke abagenda bakiri bato usanga urimi kavukira kwa basokuruza babo aico kirundi bataruzi a Colombe yari kaganira n'undi mwigeme w'umuyabaga abana wenyene mu gihugu c'Ububiligi
amakuru ndakomeye nawe ego
Ariko rero harabandi bana nka Nirankunda aba muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva gifite imyaka 6 byabaye ngombwa ko bamenye ikirundi ubu twahuye yaje mu ndwi yahari wa barundi baba mu mahanga kuva ku itariki ya mbere gushika ku ya gatanu ku kwezi turimwo
Chuko chakura, papa, ni atwishura mchongereza. Urumva rero tugiye kwishure twavuga icongereza gusa. Hama dutashe, tuzi icongereza muhira twarakubitwa. Maga tuvuze kirundi, si byiza. Utaye kirimi cyawe, mother tongue, inko kwavuze, ucuta akaranga. Kandi uri mu bindi bihugu, ni byiza yuko ababana bamenya aho bavuye, ababyeyi aho bavuye, asogokura aho yavuye, na famiye, nibyo bagira, nibyo bavuga. Ibyo rero biragoye oye kwisigura ikirimi batakize n'ubu baje no mu Burundi ntibashobora kugira kuvugana n'abandi barundi kubera nta kirundi bazi baca rero bicara ngaha bakaraba gusa aho kuvugana n'abandi bakamenya ibintu bya kera canke ingene abarundi bitwara
Eka na Jean Cicéron bizindavyi umwigisha w'indimi muri kaminuza y'u Burundi yunga mu gihe umwigamira nkunda asanga kutamenya ururimi kavukire bisa no gutakaza umuzi ukomeye w'imico
iyo bagarutse ikirundi bakibagiye mu kibano ntihabura kwingorana kubera ko ubuyo rurimi ni ikintu gicyambaye gose umuntu mu buryo ururimi mukumvikana ibintu byinshi byoroha gose mugabe umwana ataye ikirundi akaba mu bantu bavuga ikirundi baca habura nyine ndashobora kuvugana kubera ko ururimi basaba bakirusangiye inkwari barazigiranye mu kibano babona nk'abataye umuco kubera ko ikirundi bagitaye kandi noneho umuntu mutumvikana mu rurimi kenshi no kuvugana mutavuganye nyibikunda ko muheza ngumunywane mwumvikane ururimi burya nigo rutwari imico vehicule y'imico niko navuga rero gihe ururimi barutakaje ubwo usa n'uwataye gatoyi imizi yawe munyeta y'imizi abandi bayigumanye ntahura kugira ingorane mu kibano n'abantu badahuza batavugana ko umuntu mutavuganye mwoshikanye na gute niko ramuse gushikana kandi
umwigisha bizindavye hanura abavyeyi barehe mu mahanga kwigora bakigisha uruvyaro rw'abikirundi
Emwe ni ngombwa yuko umubyeyi atwaye umwana hanze yogira akigoro cyane kugira bishobotse ururimi barugumane ebo ndazi kwa n'abantu bakuze bishika imyaka mike gasanga barutaye hoho n'ibindi bindi mugabo ku mwana hoho urumva ni kibazo umugabo abavyeyi babo bogerageza ururimi rwabo bakaruvugana mu rugo muhira wabo kumuri ico gifaransa cyinshaho hanze bakicivugana ku ishuri n'ahandi mugabo muhira bakageza kubagumiriza rwa rurimi rwabo ariyo mizi yabo kugaranga kabo
amatohoza yakozwe yerekana ko abarundi baba hanze y'igihugu c'amavukiro yabo ari bice 6% by'abarundi bose bakaba basaga 600,650 yugururindwi hari uwo muce w'abarundi imbere y'abarenga 100 bari baje bava mu bihugu 25 mu ntango z'uko kwezi cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu vyabasavye no kugumana imico n'imigenzo y'ikirundi no kwihatira kwigisha uruvyaro rw'abikirundi Eloge Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Roje wirika neza tuvenga hui Bujumbura dukubitire gato nya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira ko mu gihe hasigaye indwi zibiri gusa kugira ngo umwaka w'amashure utangure muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo gategekanyo ya Mongo Monge zisaba amashirahamwe ashinze uburezi ko yo zishira abana babo mashure kuko umwaka w'amashure wa 2016 na 2017 waheze batagiye mu ishure inkuru irambuye no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo aho muri Kongo.
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi yagateganywe mu ngemonge batiga nuko bageze muri ingambi mu kwezi kwa mbere mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo usanga utangira mu kwezi kw'9 inimpamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda iri mu impunzi z'abarundi zirenga 30,000 itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi usanga ari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge Sange na Kavimvira bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge iri mu secteur ya Mutambara territoire FIS basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo ubusa n'inderera Irdagonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Mongemonge hari tasaba amashiramwe acizwe uburezi muri Haseren
kwebwe twashize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura kwishyure ariko turabona neza yuko mengo ntibashobora kwiga twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushyira ku mugaragara
usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi yagateganyo Mongemonge hari nabandi bana ba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda ndore ko bagiye bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro bitandukanye
nitwa Niziga Majedone nkaba niga mu mwaka w'8 mu Burundi cyashika mu kwezi kw'11 hanyuma bacarabuka ati mwebwe mpaka kugira mujye ku ishure mubanze kujya ku Mongemonge babafotore hanyuma rero tatumara igihe kinganuko turindiriye hariya yuko batujyana hanyuma bica haragera igihe kinini caba batuzana mu kwezi kwa gatanu ifoto ziraturengana buca bafotora niho twashika ifoto ziraturengana kugeza mu kwezi niho tukirindiriye bimwe jya muzana ariko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukajya kwitegura ku babyeyi bacu nkatwebwe tudugizwa ku mafomu tukajya kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukajya ku masomo
jewe nari ngiye wikeme kuva aho twaziringa turakeneye natwe kubwira tujye ku ishuri turabikeneye abanyeshuri
saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga ahubwo n'impunzi z'abarundi ziba hanze y'inkambi mu muhana w'ikenya uri mu birometero 8 n'inkambi ambiyo mu Rusenda zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri
cyo nsaba asere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu zeje ko ziri hanze y'inkambi amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri biwacu b'abarundi bige ku buntu kubera na mahera dufise kubarihira abana kwicara muhira batiga ni bibi ubuye nituzi tuko turavuga nituzi cyo tutanguza abanyeshuri izo uniforme tugure amahera yo kwigisha abanyeshuri na dufise
jami kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu ngambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi ishasha y'umurongo izaba yuzuye kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu ngambi z'agateganyo bicaye batiga muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kujya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani bo batuye mu mujyi w'Ibufira n'uw'Ibaraka Badatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika Imongemonge ho muri territoire FIS
Badatse Ngabo na wewe urakoze mugenzi wacu Diane Ndonga nawe ariko aradutegurira inkuru ejo kubikorera nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi navyo nyene bijanye n'ivyindero Diane Ndonse tukume ku murongo wa telefone reka abe araducira ku mayange gato ivyazo tubwire ejo Diane mwiriwe
neza Diane
uri kudutegurira iki ejo mu kiganiro wanyu mu ntara
Ego ni haramakuru aherutse gutangazwa mu bushikiranganji bw'indero ku bijyanye n'amanota yafatiwe ko mu kibazo cya concours by'uburenganzira abanyeshuri bo mu gice cya mbere cy'ishuri shingiro kujya mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ayo nayo sinzi ko noyibutsa nuko mu mwaka w'icyenda bafatiye ku manota 85 ku 200 hamwe n'ijana na 15 ku 345 mu mwaka w'icumi.
Diane, tumwe mutwo ndiko ndabona twihuse kuko ejo tuzobigaruka ko ku buryo burambuye harimo ivyuko umushikiranganje w'indero ngaho mu Burundi yaravuze yuko ari n'amashuri azokugagwa, ivyo uwo uramara kumenya ko ari bihuha canke hari mukuri?
Ukuri sindakubona neza, ariko icyo mbona bimaze kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko hari amashuri 9 muri ayo harimo amashuri 8 yo mu gisagara cha Bujumbura afise ngo ubusa kwijana ariyo azokugagwa.
Yego, urakoze cyane kugira ngo ntitubagumize babirindire n'ivyo uri kuraturondera kuri vyinshi tuzoce tubigaruka ko ejo rero mu vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ego metso bigaruka ko hariho n'abigisha bivugwa yuko bazohava baca bakugwa kubera ko hari amanota batategereza kuja munsi abanyeshuri bavu.
Ivyo vyose tubigutume uturonderera umuco hama ejo mu vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi uce ubidushikiriza.
Ego Mediane, murakoze.
Mukanya gatonya rero ni ingene twobungabunga amagara yacu. No musi naho tukabayagira ku ngwara ya kanseri yo mu rwinjiriro, umunyamakuru wacu Moyiza Misago niyo yaduteguriye ikiganiro cy'uno munsi.
Iyo ndwara ni imwe mu ndwara zisinzikaza abakenyezi. Uwirwaye arashobora kwigendana atabizi igihe kirekire. Itegwa n'umugera witwa papillomavirus ime mu Gifaransa. Bimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara hari uguta ibiro, kuva amaraso menshi mu bihe bidasanzwe igihe umukenyezi aba ari mu butinyanka, canke kuja mu butinyanka umukenyezi yaraciye imvyaro. Bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Kayanza ntibahurumbira kwisuzumisha, ivyo bakavuga ko babiterwa no kutamenya vyinshi kuri iyo ndwara. Muganga Benigiruka Ishaka asanzwe akurikirana abo bakenyezi aratubwira uko ifata.
Ego, ngaha mu bitaro bikuru vya Kayanza turakurikirana kubaza kutwitura mu bijyanye n'iyo ndwara ya kanseri. Rero ukuntu ishobora kwandukira, ukuntu ishobora gufata, irafata abantu bakunda kunywa itabi, abantu nk'abakobwa bakiri bato bagenda twavuga yuko ari ugushurashura canke sinovuga ko ari kurangura amabanga y'abubatse batarakwiza imyaka 20, abo barashobora kugira ibimenyetso bimwe bishobora kuzobatera iyo ngwara ya kanseri.
Kubw'abahinga mu by'amagara y'abantu, abakenyezi bafite imyaka igera ku 30 nuko bo kwipimisha buri mwaka. Mu mwaka w'2008 ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ritangaza ko abakenyezi bagera ku 270,000 aribo bari bafise iyo ndwara. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2015 umwigisha muri kaminuza y'i Burundi mu gisata cy'ubuvuzi Dr. Zakare Ndizeye mu kigwa yakoze cyerekana ko abakenyezi bagera ku 400 aribo bamaze kwandura iyo ndwara mu Burundi. Umuce munini w'abakenyezi ubangamiwe n'abagendana abagabo benshi nk'uko bisigurwa na muganga Beninye Girukwishaka.
Irakunda gukarira abakenyezi benshi usanga bafise, twavuga yuko ari nk'abapartenere benshi, rero abo nabo nyene irashobora kubakarira.
Uyajejwe amagara y'abantu kuri ivyo bitaro yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaza kwisuzumisha bakigwa kabiri mu ndwi, naho nyene hakakigwa abagera 10 ku munsi. Iyo ndwara imaze kwiserura iravugwa ibimenyetso mburi, nayo abamaze kwandura barungikwa aho bashobora kubakuramwo igitereko kugira ntibabandanye basinzikara cyane. Muganga Benigiruka Ishaka agira ati:
ukuntu dushobora kuyivura, mubaza kwipimisha tuvura ibimenyetso mburi. Ku muntu afite ikimenyetso mburi niwe ashobora kuronka umuti. Umuntu ukuntu ashobora kuyikingira, yoreka kuza anwa itabi cyangwa akareka kugira amabanga y'abubatse atarakwiza imyaka 20.
Nuko rero ncuti bakunzi twumvise izo mpanuro za muganga tuzoheza tubigaruke ko mu mpera z'ukwezi aho twishura kutubaza mu mwasigaranye kuri imene izo nkuru akanonga duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane na hazwenda bategura nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara ndabifurize kuraningwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha ejo rya Amerika saa 10 turabararikiye ikiganiro muri sanga.